Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa mbere itariki imwe kwezi kw'indwi umwaka w'2019. Kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abanyagihugu ejo ku Imana imbere y'ihimbazwa no munsi wa mbere ku nshuro ya 27 y'intahe y'ukwikukira y'igihugu.
Leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza. Nico gituma idahengeshanya kugira twigoro cyo gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu.
Uyo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi w'Imana. Uburundi bwarakuye meza mu gikombe cy'ibihugu bya Afrika kiriko kibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Imbere yuko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyisi.
Urakoze Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Tuyahere muri Afrika, umurwi w'abaganga muri Sudani bashikirije ko abantu batanu bishwe, abandi batari bake barakomereka bikomeye ku munsi w'imyiyerekano yabaye ejo ku munsi w'Imana ibandanya mu rukurikirane rwo kwiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare mu gihugu cya Sudani. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abiyerekana barihereje amabarabara muri icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana biyamiriza intwaro ya gisirikare, aho basaba ishingwa rya leta y'abasivile inyuma y'amezi ashika atatu igisirikare gikuye ku butegetsi Perezida Omar al-Bashir. Iyo myiyerekano y'ejo yabereye ahanini ku murwa mukuru Khartoum, aho aheruka kuba igikenye cy'abasirikare casambuye ibirindiro by'abakora iyo myiyerekano ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Aha bari muri iyo myiyerekano bavuga ko 128 muri bo bishwe, mu gihe abategetsi bo bemeza igitigiri cya 61, harimo n'abajejwe umutekano babo batatu. General Mohamed Hamdan Dagalo, icegera cy'umukuru w'akanama k'abasirikare karongoye igihugu, yavuze ko abajenerali bifuza ko haba amasezerano atawakumira. Ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu bitari bike byo mu burengero bw'isi basaba ko abasirikare birinda gusesa ayandi maraso. Muri Afrika kandi igihugu cya Togo ku munsi w'Imana ejo cyaratunganije amatora ya mbere y'indongozi z'ibisagara, ni nyuma y'imyaka 32 icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika gitwarwa n'umuryango umwe, amatora imigambwe nka yose itavuga rumwe n'ubutegetsi yitabiriye. Perezida Faure Gnassingbé ari ku butegetsi hafi imyaka 15 kuva asubiriye se amubyara Gnassingbé Eyadema yatwaje umukazo imyaka 38. Guharura amajwi ryatanguye ejo nyene ku munsi w'Imana, nta genekerezo riratangazwa ryaho ibizoyavamwo bizoshirwa habona. Itangazo rusangi ryasohowe na Leta z'Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bwa Buraya, Ubufaransa hamwe n'Ubudage, ryavuze ko ayo matora ari intambuko igana ku gukomeza demokarasi muri icyo gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika rikesha itorokanzo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Perezida Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Amerika ari ku butegetsi yinjiye ku butaka bwa Korea ya Ruguru, ni mu mubonano yagiranye na Kim Jong-un wabereye ejo ku munsi w'Imana ku rubibe ku karere kabujijwemo ibikorwa bya gisirikare hagati ya Korea zibiri. Inyuma ya kuramukanya na Kim ku rubibe rw'izo Korea, Perezida Trump yaciye arengana umurongo ugabura Korea zompi ko ari zibiri. Kim na Trump babona gusubira inyuma ku butaka bwa Korea y'Epfo. Perezida Trump yaboneyeho akaryo ko gutumira Kim Jong-un kugendera Amerika mu yundi mubonano uzokurikira. Perezida Trump yatangaje ko we na Kim bumvikanye gushiraho imigwi isubira kuvugurura ibiganiro. Ubaye mubonano ugira gatatu hagati ya Kim Jong-un na Perezida Trump inyuma y'imibonano yabereye i Singapore mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, hamwe na Vietnam mu kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abimukira barenga 32,000 bafuye abandi baraburwa irengero hagati y'imyaka 2014 n'  2018. Benshi muri bo ngo bafiriye mu ibahari Mediterane bava mu ruraruko bwa Afrika bagana ku mugabane wa Buraya. Umuvugizi wa OIM Joel Milman ashikiriza ku impunzi z'ubwoko bw'aba Ruhinja aribo bagize igitigiri kinini cy'impunzi 2020 zafiriye mu karere ka Aziya. Naho hari intambara muri Yemen, OIM ivuga ko abantu babandanya kugerageza kujabuka ibahari ritukura hamwe n'ikigobe cya Aden bava mu ihembe rya Afrika. Ni mu gihe mu myaka 5 abimukira 1,900 bafiriye kuri ya Amerika ihana na Mexique bagerageza kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Igihugu cya Pakistan nacyo gishobora kugumizwa ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha mu buryo bw'amafaranga iterabwoba no gukoresha amafaranga mu buryo buteye kubiri n'amategeko ku isi. Ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rigenzura ikoreshwa ry'amafaranga mu gufasha iterabwoba ryitwa Groupe d'Action Financière mu rurimi rw'Igifaransa. Marshall Billings alongo ico kigo yashikirije ko Pakistan, igihugu cha Pakistan murambarira, kitariko kirafata ingingo zo guhagarika ihererekanywa ry'amafaranga mu iterabwoba muri ico gihugu cha Pakistan.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Burundi, aho mu gihe u Burundi buhimbaza uno munsi wa mbere intaha yo kwikukira kw'igihugu ku nshuro ya 27. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ejo ku munsi w'Imana ijambo abanyagihugu rijanye n'uyu munsi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana ari Kigali.
Buca Barundi bibuka imyaka 57 irangiye bikuye intwaro y'abakavamahanga. Umukuru w'igihugu yashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahagaritse itangwa ry'intererano z'amatora y'umwaka wa 2020, ariko ko ababishaka bazobandanya guterera
kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye. Twashimye ko Abarundi n'abakozi ba Leta bohagarika icyo gikorwa, hagasigara hatereye ukaba nkako. Amatora azobandanya kandi ijana ntijyanka murindi nayo ushaka iteka arayitekerera. Turashimiye cyane abenegihugu bamaze gutegera ko kuzerinze bidatera iteka. Dushaka kwitegurira amatora meza guhera ubu no muri kazoza, atagira agahonzi kandi agende neza usumba ayo tumaze gutunganya yose muri kahisi. Ntituzosubira kwemera imfashanyo zitwambura agateka n'ubwigenge bwacu, kanatsinda nk'uko basokuru bayamaze ubusumano buhaza umutwe kandi ngo amazi masabano na marimbyiro.
Hari tumwe muturusho umukuru w'igihugu yakomoreye abakozi ba Leta. Abakozi ba Leta bakaba bagiye gusubira kuronswa twa turusho two ku mwaka ku mwaka.
Leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza, nico gituma idahengeshanya kugira twigoro two gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu muri ico kigabane cy'utwigoro. Kuva ubu umubi wahora ugenewe imiryango y'abakozi ba Leta bitavye Imana ugiye kugwizwa na gatanu uve ku 124 uje ku 108. Si ivyo gusa, tugiye no gutanguza nyezina ibanki y'ugwaruka kandi turategekanya no gusubizaho twaturusho abakozi bahora baronka uko umwaka utashe mu gihe byagaragaye ko bakoze neza. Ijuru n'iryagenda neza tuzofata n'izindi ngingo shasha ziramira abakukuruke, abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga.
Hari amabarabara, inyubakwa vyahinduriwe amazina vyahora vyitwa kuva ku ntwaro ya cami n'izindi za Repubulika zagiye zirakurikiranwa.
Kuva mu kwezi kwa mukakaro kushika mu kwezi kwa gitugutu tuzokwinjira icese ivyaranguwe mu ntara zose mu ntumbero yo gusimbataza intayo kwikukira tubicishije mu gutura igihugu cacu amaboko, umutima n'ubuzima. Kimwe muri ivyo ni ingoro y'umukuru w'igihugu. Tuzoyinjira twonge tuyitazire izina ry'ubuhizi rifise insiguro n'ikimazi ku Barundi bose abashengeye abariho n'abazovuka tuzoyitirira wo dukesha Burundi umwami wa mbere ntaherushatsi mu Kirundi tuzokwandika kandi tuvuge kwa ntaherushatsi mu Gifaransa tuzovuga pare ntaherushatsi mu Cyongereza naho tuzovuga ntaherushatsi house muri yo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano Burundi bwacu gutera iteka byateye iteka Burundi amazina y'inyubakwa ibibanza n'ivyibuso byinshi azohindurwa abe amazina huza abarundi kandi yibutsa abarundi amateka y'igihugu cyabo maze kwamirire kure amazina n'inyifato bikomoka ku buhemu twongere tuvavanure n'imico mibi n'amazimwe byazanywe n'ubukoloni utu n'uturorero tumwe muri twinshi ingoro y'amakoraniro y'inama shinga bateka tugiye kubaka igitega zokwitirirwa umuganwa Ludoviko wa Gasore ingoro y'amakoraniro y'inama nkinguzimateka tugiye kubaka mu ntara gitega izokwitirirwa mushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe mu kiringo kitarenga umwaka umwe hazokubakwa icibutso c'intwari bihome mu mutumba wa Nkomwe muri komine Kiganda intara ya Muramvya ho yabereye incungu mu kwitangira igihugu n'umwami Mwezi Gisaba ikambi y'abasirikare y'amajana 211 y'abakomando igitega kuvubu yitirirwa umwami ntare rugamba ikibuga c'indege ca Bujumbura kuvubu citirirwa incungu ya demokrasi merekirunda danye ibarabara ry'uwa 20 munyonyo kuvubu yitirirwa umwami Mwezi Gisabo ibarabara ry'uwa 3 nyakanga kuvubu yitirirwa intwari lieutenant general Adolphe Nshimirimana ikibuga c'inkino citiriwe umuganwa Ludoviko wa Gasore kizokwitirirwa stade intwari ikibuga c'intwari ibarabara ry'uwa mbere munyonyo kuvubu yitirirwa incungu ya demokrasi Melchioro Ndadaye tugiye gushiraho umugwi w'abahinga uzotunganya neza ico gikogwa mu bwigenge n'ubwitonzi mu kiringo cy'amezi 3 yame mu mitima y'abarundi biciye mu kubitira inyubako n'ivyibutso biranga ubwiza n'ubuhizi bw'Burundi
Petero Nkurunziza yagarutse ku Barundi bahunze igihugu mu bihe vy'amagumu Burundi bwaciyemwo asaba abadakurikiranwa n'ubutungane gutaha kwifadikanya n'abandi Barundi kubaka igihugu naye abarondegwa n'ubutungane kubwitaba
mu kurangiza twagomba dushimire cyane intwari zagandaguwe atakindi zizira atari guharanira no kugwanira ineza n'iteka by'igihugu dukebure kandi abo bose boba bagikoreshwa n'abanyamahanga ngo bave ibuzimu bajibuntu bareke kwisambira ko impene twame twibuka ko atawaye mu kigihugu waronka amahoro benshi muramaze kubyibonera dusavye impunzi zitarahunguka muzitahe eka mbere n'abanyepolitiki bari hanze bakubitiza agatima mpembero bibuke igihugu cabo abarundi babarindiranye igishika ariko abarondegwa n'ubutungane nabo ariko abarondegwa n'ubutungane nabo nyene urabarindiriye urubanza ntirubora izindi nzira zose bibaza canke bizera ko bomeneramwo no kuzimira no guta umwanya kuko ari inzira zidashika
ibirori byo guhimbaza imyaka 57 iheze Burundi buronse ntayo kwikukira bitekanijwe guhimbazwa kuri uyu wa mbere ku migwa mikuru yose y'intara ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bikazoba birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
mu mu Rwanda inyuma y'umwaka urenga leta ipfunze amashengero n'amadini adakwije ibisabwa ubu uturere tugize igisagara cya Kigali twasubiye kugaruka muri aya mashengero ngo harabwe niba ayakora yose gushika ubu yujuje ibisabwa n'itegeko rishyashya riherutse gusohoka ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi
itegeko rishyashya rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka rivuga ko umuntu wemerewe gufungura itorero agomba kuba afite ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB Iri tegeko kandi risaba umuyobozi w'itorero kuba atarahamwe n'ibyaha birimo genocide, ingengabitekerezo ya genocide, icyaha cy'ivangura cyangwa ibyo gukurura amacakubiri. Kugeza ubuturere tugize umujyi wa Kigali twongeye gusubira muri aya matorero ngo harebwe niba insengero zikora mu mujyi wa Kigali zujuje ibisabwa n'itegeko rishya riherutse gusohoka. Bwana Roni Muhikirwa ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Kicukiro yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko wongeye gusubira gufunga insengero zikora kandi zitujuje ibyangombwa.
Ntabwo wemerewe gusengera mu nzu y'ubucuruzi, ntabwo wemerewe gusengera mu nzu yo kubamo. Igomba kuba ari inzu yabugenewe. Niba sare yubakiwe gukora ibikorwa bitandukanye, icyo gihe ibindi bisabwa byuzuye, nta kibazo umuntu yayisengeramo. Nuko aho hantu hagomba kuba hari isuku. Ese imbuga irapavumye, ese hateye pasiparumu, tukanareba ese hari umurindankuba, tukareba ngo ese hari uburyo bwo gufata amazi y'imvura. Nyuma yo gukora ibyo byose rero twagiye dufungura insengero zibyuje, abandi tubasaba kubyuza barabikora, igikorwa kirakomeza.
Mu karere ka Kicukiro honyine habarurwa amadini n'amatorero asaga 300 agera ku 150 yari yemeye gukora kuko yujuje ibisabwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro busobanura ko bwavumbuye amatorero ajya mu nzu imwe, ugasanga inzu imwe ikorerwamo n'amatorero arenze 3 cyangwa 4 akorera ku izina rimwe ry'umuntu ufite ibyangombwa.
Tumaze rero gufungira bamwe batarabuje ibyangombwa, baragiye akagenda akareba inshuti, akareba umupasiteri mugenzi we, ndazo ncumbikire nuko nabyita. Noneho ugasanga inyubako imwe mwemerewe gusengera mu rusengero runuru irakoreramo insengero zirenga ebyiri. Baratubwira bati bamwe bafashe ku wa mbere, bamwe bafata ku wa kabiri. Niba ryarafungiwe aho ryakoreraga rikimuka rikajya ahandi, rugomba kujya mu yindi nyubako yujuje ibyangombwa, ntabwo rujya gusengera mu rundi rusengero. Tugiye gusubira inyuma turebe ngo ese abo twemereye ntabwo bakiriye abandi binyuranyije n'amategeko.
Kugeza ubu biracyagoye amatorero atari afite ubuzima gatozi kububona, kuko benshi mu bari basanzwe bigisha ijambo ry'Imana baravuga ko kubona ibisabwa birimo amashuri ya kaminuza muri teolojiya cyangwa mu rindi shami bisaba umuyobozi w'itorero kuko bikigoranye. Itegeko rishya ryatanze imyaka 5 ngo abanyamatorero batujuje ibisabwa baba bamaze kubyuzuza. Ibintu benshi bakunze kuvuga ko kuminuza bidafite aho bihuriye no kumenya kwigisha ijambo ry'Imana.
Ni byiza cyane umuntu kwiga, ariko ntago byaba ari byibanze cyane muri uyu muhamagaro, cyane ko kenshi niyo mbwiriza ndi faringa gashye cyane ku mashuri mfite, ahubwo nisanga kenshi nifashije ijambo ry'Imana ndetse n'abakozi b'Imana bamwe bahagaze murimo w'Imana babwiriza.
Hari abo usanga uburenganzira baba babutakaje. Tuvuga urugero, hari abantu Imana ihamagara batarize, twigiye no muri Bibiliya ariko Yesu ntiyize. Wambwira universite Yesu yizemo? Twemera hano ku isi twese hari abakomeye n'aboroje ku isi yose baramwemera.
Kugeza ubu abaturage bafite amatorero yongeye gufungwa baragaragaza ukwiheba baterwa no kubona batazongera gusenga.
Urukumva iyo udasiye gusimira Imana ntaho waburi.
Nk'ubu twarapfapfanye, ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu b'imburamukoro, ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku Mana nibwo tuba duharanira.
U Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari amadini n'amatorero atarenga 50. Nyuma ya Jenoside muri Kigali honyine habarirwaga insengero zisaga 200. Leta ikavuga ko izakomeza guhangana n'abakomeza gufungura insengero mu buryo bw'akajagari kugeza ubwo hazasigara insengero zifite ubuzima gatozi kandi zujuje ibisabwa. Iri genzura ryatangiriye mu mujyi wa Kigali rishobora no kuzagera no mu zindi ntara, amatorero adafite ubuzima gatozi n'asengera hadakwiriye akongera gufungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
yisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Kumakuru makuru makuru yerekeye inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini, dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira makuru yabaye mu mpera zindwi mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru, amakipe abiri agomba guhurira ku mukino wa nyuma mu guhatanira igikombe cy'amahoro yamaze kumenyekana. Ayo ni AS Kigali na Kiyovu Sport. Ejo ndi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yasezereye Rayon Sport. Umukino warangiye AS Kigali itsinze ibitego 2-1. Kubera ko mu mukino ubanza Rayon Sport nayo yari yatsinze 2-1, byabaye ngombwa ko bakiranurwa na za penalty, hanyuma AS Kigali ishobora kwinjiza 4-2 za Rayon Sport. Ejo ku cyumweru, Kiyovu Sport yakuyemo Police FC. Umukino wahuje aya makipe warangiye Police FC itsinze Kiyovu Sport ibitego 4-2. Umukino ubanza Kiyovu Sport yari yatsinze Police FC ibitego 2-0. Ibitego 2 Kiyovu Sport yatsindiye hanze nibyo byayihaye uburenganzira bwo gukomeza ku mukino wa nyuma. Umukino wa finale w'iri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro uzahuza AS Kigali na Kiyovu Sport kuri uyu wa kane tariki ya 4 Nyakanga. Ikipe izegukana iki gikombe izahita ibona uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ku bya la Confederation. Ikipe ya Mukura Victory Sport niyo yaregukanye iki gikombe cy'amahoro umwaka ushize. Tukiri mu mupira w'amaguru, kwa gatanu w'icyumweru gishize, ikipe ya APR FC yafashe icyemezo cyo gusezerera abakinnyi 16, urutonde rwabo ruhita rushyirwa ahagaragara. Kuri rutonde hagaragaraho n'uwari usanzwe ari kapitene w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda Jean Baptiste Mugiraneza uzwi nka Migi. Abandi bakinnyi bamaze gushyikirizwa amabaruwa abasezerera ni abanyezamu babiri aribo Yves Kimenyi na Steven Ntaribi. Mu bakinnyi inyuma abirukanywe ni Michel Rusheshangoga, Albert Ngabo, Denis Rukundo, Herve Rugwiro na Ramazani Niragira. Abakinnyi bo hagati basezerewe na APR FC ni Evode Ntwari, Amuran Nshimiyimana, Mirafa Nizeyimana, Maxime Sekamana na Jean-Claude Iranzi. Abakinnyi batayizamu bakozweho n'umweyo muri APR FC ni Savio Nshuti, Mustafa Nsengiyumva na Isa Bigirimana. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball. Mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda habereye irushanwa mpuzamahanga ryo kwibuka abakinnyi, abasifuzi, abatoza, abafana n'abayobozi bo muri uwo mukino bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagore, ikipe yegukanye igikombe ni Kaminuza ya Nkumba yo muri Uganda yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseti 3-0 ku mukino wa nyuma wabaye ejo ku cyumweru kuri stade ntoya y'i Remera. Mu bagabo, igikombe cyatashye mu ikipe y'ishuri rikuru rya UTB nyuma yo gutsinda Reg Volleyball Club amaseti 3-2. Uyu mukino wa nyuma mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo nawo wabaye ejo ku cyumweru. Fidele Nyirimana utoza UTB Volleyball Club avuga ko gutwara igikombe bitari byoroshye, cyane cyane ko UTB na Reg ari amakipe asanzwe atsindagurana.
UTB na Reg ni derby, na derby ishobora koroha, kandi Reg yari imaze kumenyereza UTB kwitsinda byoroshye. Ngira ngo kuva UTB na Reg byashingwa nubwo kabiri UTB itsinze Reg, rero ntabwo ikipe yakumenyereje gutyo biba byoroshye. Wabonye ko twatsindaga amaseti yoroshye, ubu bakadutsinda amaseti akomeye. Birano nukubera ko umukinnyi yarongera akagira ubwoba agatagira ko atari we uri kubikora, bisaba rero ngo ugiyemo abakinnyi bakuru no kugira ngo umetoninge konsantrasiyo yawe.
Ku ruhande rwa Reg Volleyball Club, umutoza Benon Mugisha asanga UTB yabatsinze kuko yiteguye neza.
Of course it seems the cheap bafite kuja nabo bafite kuja like mu kirasi bakiga kuki wabatsinze. So nico bakoze. So ngira ngo maybe babonye nkuko twabatsinze baza muri wiki abari gu preparing according nkuko twabatsinze hari. So of course ba preparing neza nico cyatumye batsinze. Ari twa preparing neza ariko ari small errors zara kinze gusa akini.
Ikipe yabaye ya mbere haba mu bagore no mu bagabo yahawe sheki ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, naho amakipe yabaye ya kabiri yegukana ibihumbi 600. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire mu karere ka Afrika, aho mu gihe inkino za nyuma zo mu migwi zihiganwa ry'igikombe cy'imigwi ya Afrika zatanguye ejo ku munsi w'Imana, Uburundi bwarakuyemwo meza inyuma y'uko butsinzwe inshuro zitatu atari n'igitsindo na kimwe bwinjije. Mu rukino rwa nyuma Uburundi bwakinye bwatsinzwe n'igihugu cya Guine ibitsindo 2-0. Twaganiye na Christophe Nkurunziza, umumenyeshamakuru w'inkino ya akurikiranye ugo rukino aratubwira ukugene yakiye kuva mu ihiganwa ry'igikombe cya Afrika ku Burundi.
Abarundi benshi ntibajyohewe ku bintu byabaye no muzi bose bavuye bashavuye ariko bagacha bavuga yuko byose bita kuri entraîneur Olivier Niyongeko Mbolali asontombola ariko kuri jewe je mbona ko ari bisanzwe kuko no bwa mbere Burundi bushika mu Rio ino ya phase finale de la Cannes mbona ko Burundi bwateye imbere ku mupira w'amaguru urabona ko bazi gukina naho batatsinze n'igori na rimwe muri iyo mikino mitatu
bwanyu muri rusange nikiye kitagenze neza
ikintu kitagenze neza ariho imbere n'abasatirizi dufise nico gituma ubona yuko ntitutsinda ico ni kintu kimwe nabonye hanyuma no hagati mbona ko badakina neza ingene bateza gukina ariko hariho umunsi bakina na Madagascar muri deuxième partie je mbona ko abarundi bakinye neza kandi bari gutsinda ariko no munsi naho bitashoboka ingorane ya je nuko batanguye mu minota 11 ugiye mu defenseur aronka carton rouge je kuri je ni ntambamye ku mpira uno munsi bitatumye ariko wabona ko bafite ishaka ariko wabona ko gine ibarusha gatoyi kuko bo bari compact ukabona ko bashaka gutsinda bari gutsinda n'icya gatatu nuko nyene kidashotse ariko ikindi nanje ndovuga n'umugardien wacu w'u Burundi arazi gufata urabona yuko inkino twakinye ari we yakinye gusa mu rusange je mbona kubona u Burundi buri parmi les 24 nations zigenda muri phase finale ni vyiza cyane ejo nahiye ejo je nibaza ko u Burundi bushobora kumenyera ugasanga turashitse muri huitième finale cyane tukabandanya ni intambwe nziza naho uno munsi tutatsi
nikihe ubona cigwa bokuramwe ngo arikura bivuga muri make kiho bofatira ko mu gutera abaje imbere mu mahiganwa yemirije bakazoba bakuyemwo icigwa mu ihiganwa nkiri
kuri je ifoko abakinyi bamenyerana abarundi urabona ko bafise amatalent abantu bazi gukina umupira bashobora guteza imbere iki gihugu mu mupira w'amaguru ariko ntibabona na kenshi ni gake bakina hamwe kugira ngo n'ibindi bihugu kugira ngo bimenyereze neza cyane icyo ni cyambere icya kabiri je nibaza ko hoba abantreneur babizi cyane naho niyumbye ko abizi yaravyigiye mu Budagi n'ahandi je mbona ko hoza abantu ba kera bakamufasha kugira ngo arabe ingene abakinyi b'u Burundi hotera imbere ivyo bibiri biriho je mbona ko bubashobora guca u Burundi bugende imbere bugatera imbere mu mpira w'amaguru
muri make cyane mu kurangiza gushika ubu mu nkino ziriko ziraba muri iryo higanwa n'uwe mugwi watangaje
wantangaje ni Madagascar none munsi wayibonye ngira ngo batsinze uno munsi Madagascar ariko bavuga ngo ni petite equipe ariko biraboneka yuko Madagascar ishobora kugenda imbere naho Cameroon na Nigeria mbona ko nabo bashobora gutwara iki gikombe kuri jewe rero je mbona hariho imigwi ibizi cyane nka Egypte nka Algérie je mbona ko igikombe gishobora kugenda mu Barabu naho hariho imigwi y'Abanyafurika nka Nigeria na Cameroon bashobora nabo kukwibaza yuko icyo gikombe bashobora kugitwara
murakoze yari Christophe Nkurunziza umumenyeshamakuru w'inkino ariko tuvugana ku vyerekeye igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika aho Burundi bwakuyemwo akarenge yabutsinzwe inshuro zitatu atani gitsindura kimwe bwinjije turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.